Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Nina Hazwe ikaze nchuti bakunze mu biganiro hejo ya Amerika ribafitiye muri kano kanya
nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikino ginyuma ngo baduhambe ni nyandwe nyine yafashe aratwimbira ikinogo.
Aka ni kamwe mu twana tubiri two muri commune Mpanda y'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi kavuga ingene barusimvye nyuma yaho bahatswe guhambwa babona bagirizwa kwiba ibigori. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabatire ku masonga ndababwira muri make kumushikiranganje mukuru wa Ethiopia yatangaje kuri no wa mbere ko abanyarura 528 bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa hama bakari kugwa kuri no wa gatatu. Umushikiriza manza mukuru wa Ethiopia yavuze ariko ko iyo ngingo itega abamaze gucigwa imanza banshi muri abo banyororo bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myerekano y'iyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya Oromia mu mpera za 2015 mu nyuma ikwiragira no mu bindi bice by'igihugu. Mu ndwi iheze umushikiranganji wa mbere yatangaje ko leta ishobora kurekura igitigirikana kaca abanyororo ariko raporo zereka nyiko abapfunga ibi bya politike basubijweyo. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akavuga ko abapfunga ibi bya politike baharugwa mu 400 bakiri mu mabohero muri Ethiopia. Abimukira bashika kuri batandatu baratowe ibiziga ku nkengera z'amazinga ya Canary muri Espagne. Ivyo byatangajwe n'igipolisi ca Espagne kuri no wa mbere. Ibiziga bitanu byatowe muri bwo bwato ku musenyi wahitwa Costa, ikibanza gihurumbirwa n'abamukera rugendo. Hundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi yaciye afa mu nyuma. Abimukira 18 bivugwa ko bari muri ubwo bwato nyene barashoboye gushika ku musenyi ari bazima. Mu nyuma batorwa n'igipolisi. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryasohoye icegeranyo kivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku 176 bapfuye mu minsi 10 ya mbere yatanguriye uyu mwaka bariko bajabuka ibahari Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. OIM ivuga kandi ko benshi mu bakorewe mu barokowe muri Antunga bava muri Gambia, Senegal, Sudan, Mali na Nigeria, abandi bava muri Bangladesh na Pakistan. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Libya hamwe n'abayirwanya ku kibuga c'indege mpuzamakungu kwahitanye abantu 200 abandi barenga 60 barakomereka. Hari ejo ikibuga c'indege c'Imitiga Tripoli cari cugawe ku munsi wa mbere, gushika ubu ntibiramenyekana igihe kizosubira kugururirwa. Leta ya Libya yemewe n'amakungu ivuga ko muri ico kibuga c'indege cari gifungiwemo abantu barenga ku 2500 bagirizwa ivyaha bitandukanye. Leta igasigura ko ico gitero cari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya Islam na Al-Qaeda hamwe nabo mu yindi mihari bari bahapfungiwe. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari we wagavye ico gitero, kandi n'igitigiri c'abakomeretse canke bahapfiriye ntikiramenyekana neza. Ico bikoze Libya twokwibutsa ko ari igihugu cinjiye mu ruhagara rwa politike n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuvaho. Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka wa 2011. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri rwa internet yacu ariyo w'istatu akaburungu radio yacu vewa.com no kuri rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze incuti bakunzi twanze tunyarukire muri commune ya Mpanda mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi havuga utwana tubiri duto twari twimbiwe ibinogongo duhambwe mwo babona tubona Imana irakinga ku munsi wa Mungu abo bana bari bagirijwe kwiba ibigori ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Fidelite ishatse.
Turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diocese ya Bujumbura. Patiri Arcade turabakiri.
Murakoze cyane ndaramukije bose bariko baratwumviriza.
Twakire kandi LH Aruna Nkunduwiga.
Muradutunga twari tubabwiye inkuru rero y'abana babiri bahambwe babona Imana irakinga ntaco babakorera abatabaye abana babiri nabo mu ntara ya Bubanza commune n'Impanda mu gihugu cy'u Burundi icabo bana bahowe ngo buba bari bashatse kwiba ibigori mu mirima umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse niwe yaduteguriye ino nkuru.
Aho sanga bari bacimba.
Oya.
Yache yarabajyamice acakurira kugera. Urumva yabafuriye uruhande
aba n'abanyagihugu mu gashimbiri Nyamabere bariko barerekana ahimbwe ibinogo byahambwemwo abana babiri b'abahungu biga mu mwaka wa mbere mu mashuri mato mato hari mu masaha yo kumugoroba kuri w'Imana. Ivyo binogo byari bifuriye yamara akavuga shasha niho kerekana aho byari biherereye mu kigo c'urugo rw'abahambye. Umwe muri bo yitwa Egide Bigirimana turi kumwe.
Nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe. Nyandwi nyene yafashe aratwimbira ikinogo. Nyandwi nyene niwe yacancindagira. Nanje nace numva mu maguru hacindagira. Yari yambashatse aradukubita ku maguru.
Yakuboshe n'iki?
Namwe n'umusegatera.
Abo bana bari munsi y'imyaka cumi. Umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza, uwundi nawe gushika mu izosi. Abanyagihugu ba mu cungaro yaho hahambwe abo bana batumesheje ko abana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo yaho bari bahambwe hanyuma yumva amaborogo n'uko gucaza kubakuraho. Abanyagihugu nyene babandanya bavuga yuko uyu yabatabaye asanzwe warongoye umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri ako gacimbiri. Ubusumo bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano.
Mwari mwize ibigori?
Eh.
Nivye binga?
Byari bike navyo twaharuye.
Yashika cumi?
Ni goti yuwo undi mwana yavuze tubishire. Twaciye tugenda kubishora.
Mwabishoye angahe?
Amajana atanu. Nari shonje. Twaciye tugenda kurya mu resitora.
Ntitwashoboye kuronka abavyeyi babo bana kugira bagire ico bayivuze ko uyo yagirizwa guhamba abo bana. Wewe yitwa Nyandwi Elias. Kiretse ko ari nyene kwibwa asanzwe afise amabanga ajejwe muri ako gacimbiri. Abo twaganiriye babazwa nuko ariwe yubahutse guhamba abo bana babona.
Ahari amatati ntibahaza. Birababaje kubona umwana yahanyuye ikigori ariwe baza gufata ngo bahambe. Umvize mbonye kwezi tumariye iki kigori. Bamuhambe mugabo ucesha maraso ntacho bamuvugisha
none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki
ngo numukuru w'imbonera kure
uvuga ngo canke n'ivyuzi
nivyo nzi nyandwi numukuru w'imbonera kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora maraso nka rega no gupfa nkuko guhamba gufata abana ati imba imba mwigere agashira abana bakagegwa ngaha ntumutse yuko numuntu muguhema ahema munda ariyo nayo nyanigira abana bakanirwa bagasubira numubabaro numubabara hakugira 10 dufise wababyeyi twe tuko turavyara mbeba bo ko babafise nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
twamurondeye uyu Nyandwi Elias ariko ntitwashoboye kumuronka. Hari inkuru zivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe abajeje umutekano kukaba nkako mu ijoro ryakeye ajeje umutekano nkuko abanyagihugu bayibonye babitwiganiye baraje kumurondera iwe baramubura. Hagataho urongoye gacimbiri Nyamabere yashikirije ko umwe mu bavyeyi babo bana ariko arondegwa kumva z'amatohoza kuko ariwe yoba yaratanze uruhusha gukubahamba. uwo mukuru w'agacimbiri ashikiriza ko uyo mukuru w'imbonerakure yabahanze akwiye kubogozwa mu mabanga. Savyimana Telesfor.
Twebwe kwibara yarayakoze vraiment hamwe twamubona nk'abajejwe ntaro twamuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kuja mwayo mabanga kubera kuko ibyo akora atabyiza bidahimbara abanyagihugu yoba ari katokisha igwego kandi atokisha na leta ku bwanje nibaza ko hoje umuntu atatwaza igikenye kandi atatwaza umukazi.
Abana bahambwe bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntara ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima. Abahamya gato y'akazi na muntu bariyamiriza be n'ivyo bihano bitindenza rugero kwisine ntahe numesha makuru mukukuru kyamenyekanye cyane mu biganiro by'abana ubunakaba afasha kugita ico bana mu barabara twamwakuye ku telefone.
Abavyeyi ni mbona bicane kubera yuko abo bana baba bize ivyo bigori niba bakwiye guhabwa igihano nk'ico. Umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu. Cogira kitagirizwa rero yuko abana agateka kabo kagahohoterwa. Ngasaba cane yuko ababijejwe bose bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza. Twese abavyeyi twese tugere hasi twanke yuko ivyo bintu bibandanye.
Muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, Fidelite Shatse, ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumirongo
bibi. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mu baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Umwanya w'ikiganiro cy'abanyedini uno munsi rero turagaruka ku ruhara rw'abanyedini mu kurwanya ikiza cya ruhonyanganda sida runani rw'amashyirahamwe yitaho kurwanya sida mu Burundi. Aho ni mu gihe rubona ko bigoye ko leta ishika ku ihangiro yihaye ry'uko iyo ndwara itazoba iratuzwa muri 2030. Ni mu gihe amadini n'amasengero adahuriza ku buryo bwo kwikingira hamwe n'ayo mashyirahamwe kandi ariyo yegereye igitigiri kinini cy'urwaruka. Umwisha makuru wacu Bujumbura Diane Ndose ni waremesheje ikiganiro cuno munsi.
Turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diocese ya Bujumbura. Patiri Arcade, turabakiri.
Murakoze cyane, ndaramukije bose bariko baratwumviriza.
Twakire kandi LH Aruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi. Namwe bwe turabakiriye.
Murakoze ku butumire ndamutse turi kumwe ndamutse n'abatwumviriza.
Twakire kandi turamutse na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashyirahamwe agwanya ikiza cya sida ABS mu Burundi.
Ndabaramukije nange ndamutse aba kwa twumviriza none ndabifuriza umwaka mwiza uzira umugera wa sida.
Ego, twibutse abatwumviriza ko mumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ruhara rw'abarongo ya masengero n'amadini mu kugwanya ikiza cha sida mu gwaruka. Reka dutangure duhe ijambo Patiri Arcade Nitunga, mwigisha gute gwaruka kugwanya ico kiza cha sida kugira ngo bashobore kucirinda.
Murakoze cyane. Twese turabizi ko umugera wa sida ari kimwe mu ihanze urwaruka eka mbere n'abakuze. Uyu munsi urwaruka rero turarutumirira kwirinda uyo mugera nk'uko birinda izindi ndwara zose, kuko umugera wa sida ni imwe mu ndwara zibangamiye abantu. Muri Ekereziya Katolika rero hariho igisata kijejwe iby'amagara y'abantu gisanzwe kiri mu rwego rwa Caritas cyane cyane. Turafise amavuriro, turafise amasantre de sante, turafise mbere n'ibitaro. Ariko kandi hariho imigwi urwaruka ruhuriramwo rugaheze rukigishwa ibijanye no kubungabunga amagara yabo. Nugira nti nta programa ijejwe sida gusa ihari, tubishira muri rusangi mu nyigisho zijejwe kubungabunga amagara y'abantu.
Ego, muri kino gihe ugwaruka rurahurumbira cyane amasengero n'amadini, inyigisho nkizo oye mwebwe namwe ga erajaruna murabona ko ari uruhara rwanyu runini kugira ngo mushobore gushigikira amashyirahamwe asanzwe akora mu kwigisha ugo gwaruka kwirinda icyo kiza.
Yego, urakoze. Nkuko Patrick yagiye kubivuga, umuntu yamenye yuko igihugu kugira ngo kibeho gifise abagikorera, muri abo bagikorera rero ugwaruka ukwe kwitabwaho uko nigoro rwifise nguvu menshi bakunda kuvuga ngo ni Burundi gejo ariko je nivuga nti ni Burundi gubu kuko tuvuze ngo ejo ejo umengo ntatse kugira dushika Burundi gwe munsi ko tubakoresha ku bimunsi nko kwitwega mu 2002 haci imyaka hafi 20 renga uwo mugira maze kumenyekana twarabonye ko naho twari ko turigisha mugabo mu batuyoboka barimo nabo bagwara nkabo bandi bose bivanye n'inyifato zidatomoye ariho rero iruhande ibyo ari bijanye no kuvuga amagara abantu uko patije kubivuga twasizeho gisata cisangije ikivuga ibijanye na sida barashiraho n'utuntu tudutabo tuza kwigisha baraca mu gihugu hose hagati baratanga izo nyigisho hanyuma tuca dusabare ko abantu baronse inyigisho baheza bakanebaza barigisha abandi
ego ntabaciriyemo hari uburyo bwishi bwo kwigisha kwirinda umugera wa sida kwikingira umugera wa sida muri ubwo buryo nubuhe mukunze gukoresha cyane mushira imbere
ica mbere dushira imbere no gukinga ko umugera wandugwa uburyo bwo kwikingira rero no kwitwara neza nico ca mbere gukwitwara neza naho no kubaha umubiri w'umuntu ku mubiri w'umuntu n'ingoro y'Imana kandi no mubiri wose umubiri nawo gizwe n'umutima ukagirwa n'iki kibiri biri tubona inyuma ibyo navyo turashimikira cyane kumubwirizwa y'Imana ica dutegereza n'ica tubuza tugashimikira kandi ku ndero nziza indero runtu ya ndero y'ikirundi turazi yuko mu kirundi abavyeyi bama babuza abana guhumba imibonano mpuzabitsina ibwirizwa naryo ry'Imana riratubuza gusambana cyambere twe dushimikira cyane kunyifato ibereye hanyuma niko mpava mugira muti nyifato ego mugabo umuntu agumara umuntu asanzwe afise mubiri tugora cyo turakize mugabe ijambo ry'Imana gira yatubwira ngo umubiri wanyu si ubaganza kanzwa na mutima aba muri mwebwe
reka duje abo Eric Senge yumva nawe asanzwe ari mu rugo runani ruhikemo amashirahamwe agwanya icyo kiza cha sida ubwo buryo abarongo amasengero n'amadini bigisha mwumva bubereye mwumva bukomeye kugira ngo bushobore kufasha kugaruka gukingira icyo kiza
cyo nagiyambaze mvuga bwa mbere no kwaza gushima ubutumire kubona duhe n'aba bantu twebwe abantu bajejwe iby'amadini kenshi ni gake duhura ariko bafise uruhara rangere mu kugwanya ico kiza ruhanyaganda sida hari intumbero twihaye yuko mu 2030 uwo mugera wa sida dufatanje nawo ni sida n'andi mashyirahamwe ku isi yose utazukivugwa ku isi ariko igihe aba bantu bamashengero igihe babahere haje igihe bapati igihe bapasiteri batazobihagurukira kuko ni abantu basaba abantu benshi ni bafise inyigisho nyinshi pati bavuze ati nibyo ubusambanyi n'icaha nariko amashamwe ndi mutwe twatse kubusambanya rica twe duhameza abantu kwirinda kugerageza kwihangana bwa mbere ariko twebwe twavuga duti aho vyanze ko bihangana abantu twe byanze ko bibihangana hari uburyo bwishi butandukanye bwo kwirinda umugera wa sida ubwo buryo bwo kiyeshi na kiyeshi wanashima kubera ukwemera kwa bamwe bamwe hari abatavyemera ngo twe turahamiriza abantu bati byanze ko mwihangana koresha gafuko hariho nibindi byo bigezweho muri iyi minsi vyeze cyabagaho bahuza ibitsina n'abandi bagabo abona bo nyene hari ibivuga utikoresha akugafuka umugabo mukoreshe n'ibyo bita amajere hama ikindi naco kihari cyadutse muri iyi minsi kidahuye n'ubusambanyi cyadutse mu gwaruka nibaza ko haje ari ngaha pati ari ngaha ndaza abapasteri bari kubatwumviriza hari barajyadutse ry'abantu bitera inshinge mukoresha droge izo shinge nazo barazihana hano aho naho bihuriye n'ubusambanyi aho naho bihuriye n'iki bijanye na yanyifato pati yavuze mbi abantu babayemo abona abo twemera mu nyeto abakingira
ariko ntabaciriyemo hari ahanini muri abo bantu muri iyo migu yose abantu bashobora kwanduramo uwo mugera wa sida ahanini bandura ku rugezo rumwe kume ngo ahanini abahuzi bitsina no hari
oya urugero no ushaka kukubwira ngene bikurikirana muri umwanya mu Burundi tufise rimwe n'ibice 4% kwarasubira inyuma gose tubashaka kwikomera amashi ni ntambwe idasanzwe ni mu gifaransa ni
igitigiri cy'abantu uracaragabanutse
abantu caragabanutse hama ikindi kintu kihari nuko nawo cagabanutse dufise imigwi iduza ivyo bitigiri no kuvuga ni babandi bita ngo abafasore badandaza umubiri abo bazi imbere abakurikira nabo bahuza ibitsina arabagabo ku bandi bagabo hama abakurikira bagira gatatu ari naco gitigire muri umwanya mu kiwagero kuba gishasha twasanze biteye ubwoba nabo bahanahana inshinge mu kunywa ibiyayura mutwe twasanze bari ku bice 10% ni ukuvuga ku bantu 102 bakoresha ivyo biyayura mutwe 10 baragwaye
hanini ni bari mu gwaruka canke mu
bakuru ibice 90% gwaruka
Ego mwebwe raje harunambega mwebwe murigisha uburyo bwo kwigisha avuze ko harimo kwigisha n'abantu gukoresha gafuko mwebwe ibyo muravyigisha ko musanzwe no mu dini ryanyu hari kuri abagabo barongora abagore benshi
benshi gushika kuri bane gusa batarenga benshi n'ubwo kuri bane batarenga icyo nyinshi turashobageruka ko nashaka mvuge yuko ibijanye no kwigisha nkuko patera bivuze nari naje nabihereye ko no kwigisha abantu guhindura inyifato kuko hariho ikintu kiriho kiratitoka cazanye ibyo byose n'indere yo kuziko
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Garuke kuri mwebwe Eric Sengiyumva mbega mu rugo runani rwa mashira hamwe baraja kwigisha ku mashure arimo aba madini arimo abapatiri baba yarongoye murorohegwe mu kwigisha benizo nyigisho canke barabaho umurongo muteza gukurikiza udahuye n'ivyo mushobora kuba mwarimwifuza
turashobora kuba duse programme yo kwigisha ibintu mugabo bomo nkuko Elhaja bivuze agomba bagaruke ahubwo bashira ubuntu imbere mugabo twebwe natwe mu mashira hamwe turabona yuko ari abantu ubuntu byase abo twebwe nibo abo rezo abantu ubyibuntu byanse
abo bintu bitakundi
abo badashobye kwihangana utaronse yandere yo kuziko utigishijwe twebwe nibo dusanga hari mu gifuri yo bari tukabwa bakatatubwira ngo abantu ngo twenge ubije abapatri batubwira na bashehe ngo nabo twemera ngo cyo twashobora gufasha turemeye duherezwe ubufuko akoro twebwe bapfa twihaye intumbero ya yuko mu 2030 akwisinzima atamune bakibabazwa n'umugera wa sida
kuvuga ngo iyo byanse canke bitanse kureki dusipoza ko byanka kureki twibaza ko byanka nta uta akatarapfa mugabe umuntu niwe yitorera uburyo akoresha sitwe tumutorera uburyo akoresha kugira ngo yikingire uyo mugera hanyuma umwana nukumenyesha ingene mubiri we umeze ingene ukora kuva akiri moto inyigisho zijanye no kwimenya mu bijanye n'ubuzima bw'igitsina turazitanga kuva muri periode adolescence kuba kiri bato kugira ngo umuntu amenye umubiri wiwe ko hari igihe azokwifuza kurangura amabanga yabotse azokwigubiza kugira iyo mibona abantu muzabitsina mugabo ko atabirekuriwe amaze kumenya ko atabirekuriwe rero aragira ice yirinda abikoze nakamenye ko hari ingaruka mbi zishobora kumushikira ashobora kugwamo none byashitse bikamunanira niwe umureka wakoresha ugafuko we ntavye twigisha tugira tuti irinda icaha nibyakunanira urazi uburyo bwo kwikingira twende ntitubushira ngaho ngo ngubwo oni washakuraja gutora nkuko ababigira akabatwara mu mahoteli bakabatwara mu internet bakabatwara mu madushe ushaka wamaze kugashiraho nduvuga ko wamurekuriye kubikora
leta ifite ihangiro ry'uko mu 2030 ikiza cha sida kitsoba kitakivugwa mu gihugu uruharagwanye nguvu zanyu mumva muri ko muraterera kugira ngo icyo kintu kitsoba kikivugwa n'izihe hari nguvu zidasaba niko murashiramo
imbere yo kuvuga izo nguvu nashaka amengaruke gato no kuvuga umugenzi aje kuvuga nuko umaze kuvuga ngo ubuntu bwakunaniye yo jamu byo ngo harabo binanira ko bagumye ubuntu bwabo nuvuga ko uko vyamunaniye kwagumye ubuntu niko biza kumenya kwagumye ubuntu n'umukoresha kagavuko ariko baravuga murazi ko bihora bivugwa ko hashika ahantu ariko arakavuga ngo nta kuri rimbombo mu yisashe ibintu mwe n'ibyo mwaramu byumva bishobora no gushika ariko arabangwe amabanga kagakura kuko afise bwa ntatagwa afise yashaka gukora ikibi byose bigashoboka nico bituma tuvuga tuti duhimirize guhinda imitima y'abantu nico gikomeye gusumba nka kujya urabivuze avuze ko aje kuyigisha iby'ubufuko mu misigiti yacu ntitumwemereye no mashure turongoye nico kwimemera kuko ni nkuko umwenge uri kubabwira yuko uwo muryango wuguruye uwo muryango we dushaka kugara kugira ngo tugaruke kuri rya nyifato nziza ya keramyiri wanga barundi ari izotuma n'umuti wabo bantu bashobora kuba handi mu zindi nzira nyinshi zitandukanye atari muzabitsina ushobora kuzoboneka muga mugihe ko turiho turavuga ngo turafize izindi nzira ducamo nubwo bufuko bariko barakoresha nk'ibazi byo bukozwemo hari nabo buhora buheramo baganga keza kubuza kwa baga ni byinshi umuntu ugabwe ingaruka minyinshi cyane twifuze ko abantu bamaze gukora
ariko ishira hamwe OMS remeza yuko ubwo bufuko bukoze neza atakibazo bufise
ngira nta makenga byemeza byemeza bya nurudandazo nago nyene kuko nuko kugira ngo abahinga bariko barabukora bagume bafise isoko kuko buragurishwa naho twebwe bariko babuguntu kugira ngo buje mu ndege baraburihira itike bariko baragiye buje nuko ko bahinga babigiyemo bafise icyo bariko barungukamo nabo nyene mwe tubwira tuti twebwe mu bijanye n'ukwemera
none mwebwe muri ko muravuga gucyo ntimumva yuko mushaka kuba muri ko muratera amakenga mubo amashiramwe yigisha kugira ngo bashobe gukoresha ko
gakora oya abo bantu amashiramwe yigisha dushaka ko ibyo bari ko barabigisha mugabo bihura n'inyigisho zijanye n'ukwemera kugira ngo bareke kuzimira kuko uvuze ngo urikora temeranaga agafuko kugira ngo muza guhura unanare sinone ikirundi ari cyiza urumva yuko iyo nyifata atariyo kandi ejo hijya yejo muzana ingaruka mbi kuko tubizi n'umuko nta byigwa bihari biraboneka bwe yuko ako gafuko gakingirijana kujya mugiye kadakingirijana kujyana tubigisha ubinga kugira ngo bikingirijana kujyana nibaza ko bizaba biza mu gihe nzira bayiciyemo nubwo ari cyo twa turafasha leta twebwe n'igiki nkuko igihe twatangurizo nyigisho nko narivuze nibyo twabitanga dutya mu 2002 tumaze kubona ko ari kiza umuntu yishiramo kiza ibitigiriye amaze kugabanuka cyane gose bivanye n'izo nyigisho n'inyifata abantu bagiye guhindura
ati namwebwe mumva ingufu zanyu ziri aho nyene nkuko LH ari karabivuga
twebwe uyu mushingantahe mubyare ariko aravuga aragira ati haraho tubagora bagira bati ntituborohereza ko bashika ku ihangiro ryabo ahubwo ngira ngo nuko nkuko abivuze ati ntidukunda kwicarana kenshi ngo tuvugane byari gushoboka ko ihangiro turishika ko kuko twese icifuzo ni kimwe nuko uwo mugera wotuzwa kandi ata abantu bose birakwandura cyangwa ngo banduze abandi hamwe mu buryo bwo kuwirinda rero nibwo nongira nti tudahurizako twebwe rero dushira imbere cyane cyane nkuko yabivuze gufasha abantu guhindura inyifato yavuze abantu bitera inshinge bakanywa urumogi niko urumogi bagwitera kubera iki ugwa amafaranga kandi runazimvye kubera iki baje muri ibyo bintu byo kwitera inshinge kunywa ugo rumogi ubwo nitworondera igitu abantu baje kunywa urumogi hanyuma kubera iki abana baje mu busambanye mwavuze ko mubyigisha mu mashuri kandi ni byiza nubwo ufuko buratangwa n'iyo turiko turaraba abakobwa batwarinda bari mu mashuri nukuvuga ko bataba barabyize nubwo kubwo ubufuko bataba bashobora kuburonka bakabutora bakabukoresha kubera iki rero bareka kubutora kandi bazi aho buri kandi babyigishijwe kuki batabutora
ariko hari aho batazirega no kubukoresha babucurika canke hari abanyeshuri bamwavuze ko babumesura bakanikira cyane bagatizanya izo zose ni nyigisho ngira ngo namwe mwikwiye gushiramo ingufu
aho rero hari ikibazo kuko arakareka kugakoresha kandi akabona kubera ko mu mutwe iwe ashaka gukora ibyo bintu banze tumufashe kugira ngo yumve ko uwo iyo nyifato itabereye niyumva ko iyo nyifato itabereye nta n'icyumviro cyo kuja kurondera ako kantu azogira azoshira mu mutwe azobana n'umwigeme bagendane basangira ubuzima kandi ntihagire ibyo bintu bajamo nanga karonko mu basukuti cyangwa abagide nanga karonko mu basaveri turaja mu makambi tukamaraho iminsi tukavana tugataha kandi abahungu n'abakobwa baba hamwe basangiye ubuzima ukabona ko babana hagishiki na gisaza nukubereke nuko yumva ko yigishijwe ubuntu nuko kwifata nuko kwihangana kwihangana birashoboka kandi birako
turangize ikiganiro Eric Sengiyumva mwebwe mwavuze ko mushima intambwe mugeze ko umugera wa sida uri kuragabanuka hano mu Burundi izinguvu abarongoye amadini n'amasengero bavuga mumva zihagije kugira ngo ihangiro leta ifise mu 2030 cyo kiza cyase dakiza bicarangiye
mugashimwe ubwa mbere yuko mbona barateye ni intambwe cyaraho ho party ubwiye kubwire ngo mayagi nicyo kibazo byabitorushe cyangwa umushehe mugende ngo muvugane ibyo bintu ariko ubu tucyana mu manama nibyo turaharira ariko ndahuriza ko ariko urumva rero nkuba bivuze pati bafise abasaveri bafise abaskuti bafise imigwi myinshi erhaje ndazi ko kwa gatanu ashobora guhura n'abantu barenga 2000 ndagende imisi yose mu misaje ansengera imisa ya mbere ya kabiri ya gatatu gusha ku ya kane zibazuzuye ariko je na munsi numwe ndumva mu isengero icyo kintu kivuze bise kadra bivugira ariko niba bafate bajya abantu babasegurire bavyumve hama twebwe natwe nibukebuke atutote baduhuze
ibyo birakogwa abantu nganaho bigeza niko nagiye hari gukinga nico kintu kizi imbere kugira ngo bareke kwandura mugabo n'urya muntu tuzi ko naho bashitse ku musego atarashikayo arashobora kuko Imana niyo ibikora byose arashobora kuba gifise akamaro ku isi no kuvuga ko atakwe kuca yiyahura kuko kuyahura hano n'ikindi cyagikomeye gusuma n'ibindi
ego LHRuna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira dusana imbabazi ku byo twatavuze bamwishaka ko ibyabaguye nabi
ego Patiri Arcade Nitunga mujejwe ubutumwa bw'ugwaruka muri diyoseze ya Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye kandi mu kwiza ibiganiro nk'ibi tukaja turavuga duhanahana byo dufasha gusumba
ego dushimire na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashirahamwe agwanya ikiza ca sida
naje nonge kubashimira kuganira n'umuzozo magwizi biganiro nk'ibi turabyo byahangiye tworishikako hama saba naje imbabazi ku bantu bemera ku baridemera bavuga batera icyo bamukatorika noneho yagiye yataye murongo ejo sinzi bavinja gusangira ngo banyukarite
ego reka twibutse ariko baratwumviza ko bari baduteza amatwi kwijwi rya America Diane Ndonse na ndeme cyikino kiganiro ndabashimiye
harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse namwe bwe mwari ko muradukurikira nshuti bakunzi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ari Diane nahazwe ino 5 imenyari muhinga bw'ivyuma